imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Ride Niyo Ngabo abaramutsa mubandanye mugira ibihe byiza bijana na Noel mwese mu miryango yanyu n'abanyu tubaza ko muri ko muyihimbaza mu mahoro n'umunezero hano kuri radio ijwi rya Amerika nditwatanzwe kubafasha guhimbaza uwo munsi mukuru aho muri hose Kunziri ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo badusabye kubafasha guhimbaza uyu munsi w'iyi weekend ya Noel dutangurire ku butumwa bw'abakurikira bari Burundi
tubanje kubashimira kutwiyumvira kubijyanye no kwipfurizanya iminsi mikuru yimirije yaba iminsi mikuru ya Noel cyane n'umunsi mukuru wo kwipfurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2021 ku Rwanda tukaba twipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2021 abakozi mukorera kuri radio ijwi rya Amerika tukaba tubashimira ku butumwa mushikiriza ababakurikirana aho baherereye hose ku isi yose kandi tubashimira yuko mushikiriza ubutumwa bwubaka kandi mukadushikiriza n'inkuru zitandukanye z'isi yose tukamenya ibivugwa ku isi nkaba rero uyu mwaka bucutangura wa 2021 ubwa mbere ndawipfurije umuryango wanje uri hariya mu ntara ya Ngozi hariya muri komine Mwumba ku mutumba wa Hayiro harimo abajyango abo tuvukana badata wacu mwongera nka wipfuriza kandi abo mu muryango baba hariya mu ntara ya Mwinga muri komine ya Giteranyi hariya muri zone Ruso ku mutumba wa Masaka komine ya Giteranyi mpongira re nkabipfuriza n'abavandimwe dukorana mu kazi ka misi yose n'ababanyi tubana aho mirire ngaha ibushumbura ku mutumba wa Maranza karti ya Buhomba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura nkaba ndabipfurije yuko umwaka w'ibihumbi 2021 yuko wabera umwaka w'amata n'ubuki umwaka wo gutera imbere umwaka w'amagara meza uzo babere umwaka mwiza cyane gusumba umwaka turangije twabonyemo ibibazo bitari bike mbere nkaba navuga yuko wabaye umwaka w'ibibazo kubera indwara ya COVID kuva twabera aho twabona indwara ishobora guteza ibibazo isi yose umwaka rero tukivuza yuko Imana yodufasha igafasha abavandimwe b'isi yose ibihugu byose kuko turabona yuko umwaka uheze twabonyemo ibibazo na cyane cyane iyo ndwara ya COVID indwara ya kwisi yose atagihugu na kimwe kitashikiriwe gucyo rero dusaba Imana yuko uwo mwaka yowe uduhezagiramo ibihugu byose isi yose aha iwacu i Burundi mu bihugu duhana imbibe byaba ibyaha muri Congo iharanira demokarasi ya Congo u Rwanda Tanzania ika n'ibibiri kuri wacu nka Uganda na Kenya twese umwaka uzutubere umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amagara meza umwaka w'ibikorwa tukaba rero tubashimiye namwe bwe mwashimye kuduha mikrofone mikro zanyu kugira dushobore gushikana ijwi kure kumbure abaturiko turipfuriza uwo mwaka bibashikire biciye mwisamirizi y'ijwi rya Amerika
abanitwa ndashimye Emmanuel abamba byo gusho Burundi komine Kabezi nkanifuza gutasha ambe ntahije ndatahije ababyeyi banje katasha umufasha wanje n'abana bacu njutse n'abagenzi kandi bifurije nawe nziza mwaka mushasha 2021 sawa sawa murakoze
amahoro amahoro y'Imana na nawe nziza nshuti bagenzi njewe Vianne imba mu kinama nkaba ndabipfurije mwebwe mwese noheri nziza n'umwaka mushasha ababyeyi banjye ahantu bari ndabipfurije umwaka mushasha na noheri nziza mabujyana wese sinokwibagira cyane n'inshuti n'abagenzi bose mbipfurije umwaka mushasha na noheri nziza sawa murakoze yari jewe Vianne imba mu kinama kujya gatatu mu bukirasazi murakoze cyane
amahoro 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 cyane mwese amahoro cyane umeze neza jewe ndi Clovisi nkaba ndi ngaha mu bukirasazi muri kinama kibarabara rya gatatu nkaba ndabifurije umwaka mushasha na noheri nziza ego inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabifurije umwaka mushasha sawa sawa
mwiriwe inshuti n'abagenzi ndabaramukije ndabifuriza mwaka mushasha na noheri nziza nkaba ndi Patrick ngaha mu kinama barajya gatatu muri bukirasazi ndabifuriza kunezerwa muri uyu mwaka mushasha hama Imana ibahezagire
nawe nziza turamukije mu mamahoro ine Imana ibagumimpa iruhande
Noheri nziza turabaramukije kandi mugire Imana n'amahoro umwaka wose wa 2022
kubacugurura amaradiyo yanyu namwe mwese mubandanya kudukurikirana Noheri nziza Noheri y'uyu mwaka yashitse mu gihe kitoroshe na gato mu gihe ikiza cya COVID-19 kibica bigacika mu bice bitandukanye byo ku isi tubonereho akaryo kuguhoza imiryango y'ababuze ababo muri iki gihe bahitanywe n'icyo kiza hamwe niyabuze ababo bahitanywe n'izindi ndwara imbere kubandanya kubashikiriza ubutumwa bw'abifurizanya Noel tubanze tubumvisha akaririmbo gakurikira ka Noel kitwa Ozana kacuraranzwe na Alison Vestine Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ubutumwa bwo kwifurizanya Noel nziza n'umwaka mushasha muhire urabandanye naho reka duhi jambo abarundi baba mu mahanga
je ni ninganzarisha nkaba ninga mu kisagara cha Bujumbura abanashaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza icyoti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntanguye ku mubyeyi wanje nibafasha Antoinette ari igikuzi komine vugizo mu ntara ya Makamba umfasoni wanje Godefried n'abana Santiana Donai na Favor nkaca nifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza mwonke wanje bagoikunda Boniface ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura abavukanyi banje Madame Nyasawa Epiphany ari mu Rumonge Simon Oscar Capitaine Jejimana Ferdinand Nesfor Kubwimana Nkuzimana Thierry Igete na Clovis nkaca nifuriza Noel nziza aba bonfe banje Eric Batazira Cheus ari mu Rumonge ari Ngange Eric ari Ngozi ndi n'abakuze n'abakozi nyine banje hariho Duifura Philbert ababa mu Bushinwa Arcade na Guillaume Tegamiye Jean ari mu Giheta Igitega Docteur na Mavukiro Inosaba Docteur Taize Gilbert Docteur Ndayikunda Elias Docteur Egide Ngendakuriyo Madame Ndayisaba Claire Nzohabonayo Aster Ndayikunda Esperance Niyonkuru Athanase ari Ivugizo I Makamba hariho Niyonde Zinesor ari muri Aubert ngai Bujumbura Ndayizamba Beatrice Didwine Sabushimike Nibona Peragi Niera Focas ari Makamba hariho n'abaneve banje Ivara Kaza muri Maroc Docteur Igor Giraneza ari mu Rwanda abakorege banje dukorana akazi ka misi yose hariho Niyongabo Felix Izimana Jimmy Azalimana Jean Rambe na Ndikumazambo Filigence nabo hamwe n'abandi bose nashoboye kuvuga bose ndabifurije Noel nziza n'umwaka mwiza Imana izibaje imbere mu babo no mu byabo
Noel nziza nshuti mwese mubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika mwumvize aka karirimbo kacuraranzwe na Hillsong kitwa Jesus What a Beautiful Name. Karakaririmbo Jesus What a Beautiful Name kavuga ko izina rya Yesu ari izina riteye igomwe kakaba kacuraranzwe na Hillsong tubaza ko kabanogeye Noel nziza mwese nshuti zacu aho muri hose nkuko twabirasezeranye rero uyu ni umwanya wanyu w'ubutumwa bwanyu tuve mu mahanga tugaruke mu Burundi duhijambo abifurizanya Noel nziza
Nitwa Eric Nsengimana nkabandi umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe imwe ishyirahamwe ry'ubaruka nyafurika mpananira amajambere ajape mu mpunyapfunya y'igifaransa. Nifuje kwifuriza Noweli nziza n'umwaka mushasha enye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe Angelique Ndayishimiye. Nifuza kwifuriza Noweli nziza n'umwaka mushasha umutambukanyi wanje Shugo Ry'Imana Claudine n'umwana wanje Emelo Shadrack Sengimana nabo tuvukana bose. Hanyuma nifuza kwifuriza umwaka mushasha umuyobozi mukuru wa Eglise de Roche Fredina Windazi n'abana biwe n'umuryango we wose. Hanyuma nifuriza umwaka mushasha na Noweli nziza umuyobozi w'ishengero ry'urutare Siege Social International mama buntu n'umuryango we wose. Nifuza kwifuriza umwaka mwiza na Noweli nziza abamambure bose bishyirahamwe ry'ugwaruka ajape aho bari hose ku isi yose. Nifuza kwifuriza umwaka mwiza kandi abamambure b'ishengero ry'urutare mu Burundi ndetse no ku isi yose. Nifuza kwifuriza kandi umwaka mwiza papa wanje ari mu cyankuzo. Nifuza kandi kwifuriza Noweli nziza abagenzi banje kwizera Juvenali ari mu Faransa. Nkabifuriza bose kuzogira amahigwe muri uyu mwaka iterambere mu bikorwa byabo kugira amagara meza n'ubuzima bwiza no kuroranirwa mu kazi kose bazokora ndetse no kuguma muri Yesu.
Nitwa Alain Majesté Barenga duhumesha amakuru y'ikinyamakuru iwacu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi. Nagarishifurize Noweli nziza ubwa mbere na mbere amesha amakuru hano y'ikinyamakuru iwacu baheruka kurekurwa ku munsi w'ejo kizitandikarazi Agnes Mberubusa Egide Imana Teresio Bodenji. Nongenifurize Noweli nziza abafunzwe bazira ubusa uzwi ubusho bwose bw'igihugu. Nongere nifurize Noweli nziza abangaye bari hanze y'igihugu basanzwe ari mu bagore mu makambi y'impunzi ndabona imahama ndabona ikakoma muri Kenya ndabona iyakibari muri Tanzania mu gihugu cya Uganda ndabona muri Tanzania impunzi ziri mu Burundi ndabona impunzi z'Abarundi ziri muri Mozambique ndabona impunzi z'Abarundi ziri muri Malawi muri Afurika y'Epfo iburayira mu Bubiligi handi hatandukanye. Bose ndabifuriza ko mumererwa neza. Ndifuriza Noweli nziza abasanzwe batagira akazi mu gihugu cy'u Burundi. Nifuriza Noweli nziza benshi bari mu gihugu hagati bari mu bitaro badashobora kuronka amahera y'ukwishyura. Nifuriza Noweli nziza umuryango munini w'amesha makuru n'umuryango w'umuryango n'umuryango w'impunzi ziri ku isi hose. Nongera nifuriza Noweli nziza abategetsi b'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nongera ndabifuriza ko wafashe kugira ingori iboneke abagorewe mu makambi y'impunzi abatagira akazi abugarijwe n'ubukene bose muri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 bobiheza mu mahoro n'umutekano kugira igihugu gisubire kuba nyabagendwa. Nongera nifuriza Noweli nziza abo bose bakunda igihugu cy'u Burundi n'abakunzi ba demokarasi hagati mu gihugu eka mbere n'umuryango muniniya w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko Abarundi, Abanyarwanda, Abanyakenya, reka mbere nabo bose ba muri Afurika y'ubuseruko. Murakoze cyane ijwi ry'Amerika kuduha kano kajyo.
Okay, ni Efrem Akimana erereye i Bujumbura mu Kanyosha ku barabara rya kane nimero 33. Ndatahije abagenzi banje ndabifuriza Noweli nziza mpereye kuri Barenga Majesté. Ego nabo turi kumwe bose vava Makatos, Ariel, n'abandi benshi cyane turi kumwe turiko turahimbaza umunsi mukuru cyane wa Noweli. Amagambo ndabifurije bose duhimbagwe tumere neza. Ego hamwe na madame wanje uwo twubakanye Belize Irakoze n'umuhungu wanje Akimana Gian Chantahel turi kumwe mu Kanyosha nyene.
Nitwa Nahimana Valentine alias Vava. Je Noweli nziza abagenzi banje. Nifurije Noweli nziza ku mukunzi wanje Gisije ari umutware wanje. Nifurije Noweli nziza kuri famiye yanje Magase Sandrine. Nifurije Noweli nziza ku bantu benshi. Nifurije Noweli nziza Claudetta. twije Noweli nziza bantu bose yesaba heza kimubare natwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Noweli nziza nshuti zacu zose aho muri hose mu bice bitandukanye byo ku isi. Kubakunzi b'umugwi Bonnie M ngaka karirimbo kabo ka Noel tubahaye kitwa Zion's Daughter abaryohere. Karirimbo kumugwi Bonnie M Zion's Daughter tusezeranire ku butumwa bw'abarundi bari muri Uganda.
Jehani Zigimana Fatuma avuka muri Mishiha Cyankuzo banje kuramuca Saidi Miburo nkaramuca Denise nkaramuca Nduwimana Sabane nkaramuca uwo bitabera Imana Mariam bari kumunzenze
niho ndaramukije musaza wanje Tasese. No, they are calling that I'm not no more. I didn't see her. Honger and Haramuta, Mandalio, I didn't see her. Honger and Haramuta, Namayera, I didn't go to Ibuenza. Honger and Haramuta, Nasolina, when they watch you, I didn't Ibuenza. Njewe ni nani Pascalia nuye mu Bugande ndatasha mushaka zanje itwa Miburo Fabiano aba mu Kirundo agacimbiri Kabizi ndatasha musaza zanje itwa Kabazekiyeri aba mu gacimbiri Kabizi ndatasha mwene wacu atuye Rumandali yitwa Saimana Meremia ndatasha mwene wacu atuye Gishenyi yitwa Mana Liyo Leocadia ndatasha nabandi kandi turaherukana kandi ndabipfurije umwaka mushasha noheri nziza ndabasaba kandi munsengere kuko ibi mu Bugande ntabwo ndamahoro neza ndabasabye munsengere Imana ibampere umugisha
Ego muraho nitwa Mukaremera Arivera shaka gutaha abantu bo muri komini Ntega ariho osa gutasha musaza anje Karaveri savye umuganwa n'umugore wiwe wize Imana gasupari hanyuma na mukadata abanyankiyubusa Pasikaziya ubwo n'umwana wanje niyo mwongere Pasikari wifura yanje nawe kandi numvise ngo yarabyaye kweri yebare ubwo abashaka gutasha mbese nabo bandi ku mutima abandi tuvukana ni benshi bazoza babwirana ubwo nanze fite abana bane ubwo kweri namwe shaka muzondungikire amafoto y'abasengezana kandi mwebare
Deni ninganzarisha nkabaninga mu gisagara cha Bujumbura abanashaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntanguye ku mubyeyi wanje nibafasha Antoinette ari igikuzi komine vugize mu ntara ya Makamba umupfasoni wanje Godefried n'abana Santiana Donai na Favor nkaca nifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza mwonke wanje Bagoyikunda Boniface ari ngaha mu gisagara cha Bujumbura abavukanyi banje Madame Niyosaba Epiphany ari mu Rumonge Simana Oscar Kapiteni Jejimana Ferdinand Nesuwa Kubimana Nkuzimana Thierry Igete na Clovis acha nifuriza Noweli nziza aba bonfe wanje Eric Batazira Cheusi ari mu Rumonge ari Nganje Eric ari Ngozi ndi n'aba kuzwe n'abakozi banje ariho Duifura Fibert aba mu Bushinwa Arcade na Guillaume Tegamiye Jean ari mu Giheta Igitega Docteur na Mavukiro Innocent Docteur Taize Gilbert Docteur Ndayikunda Elias Docteur Egide Ngendakuriyo Madame Ndayisaba Claire Nzohabonayo Ase Ndayikunda Esperance Niyonkuru Athanase ari Ivugizo I Makamba ariyo Niyondezine Sol ari muri Robert ngai Bujumbura Ndayizamba Beatrice Edwine Sabushimike Niyona Perage Niyera Focas ari Makamba ariyo n'abaneve banje Ivara Kaza ba muri Maroc Dr Igor Giraneza ari mu Rwanda abakorege banje dukorana akazi ka misi yose ariyo Niyongabo Felix Izigimana Jimmy Habyarimana Jean Rambe na Ndikumazambo Filigence nabo hamwe n'abandi bose nashoboye kuvuga bose ndabifurije Noel nziza n'umwaka mwiza Imana izibaje imbere mu babo no mu byabo